Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Murundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda. Mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cy'amakuru w'zitatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com. Muri neza nshuti mwese namwe bakunze biradio Ijwi y'Amerika muri kumwe na Frederic Undikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi tugiye kuvuga hanini ku ruhara rwa Fasoni n'abakenyezi mu iterambere no mu kubungabunga amahoro muri rusange. Uruhara rwa Fasoni mu bikorwa by'iterambere no kubungabunga amahoro ntirukiri agaseseshwa rumuri. Abafasoni barundikazi baragize uruhara ntangere mu masezerano y'Arusha, kandi si ubwa mbere uruhara rwa Fasoni rugaragaye mu bijanye na politiki. Ubwo ruhara ntirwagarukiye ngaha, rwarabandanije cyane 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 mu gitigiri cyiyongeye cy'abafasoni bari mu nzego za leta karatsinda mu mwaka w'1993. Umufasoni yari yarabaye umushikiranganji wa mbere. Aho rero uyu nawe akaba yari madame Sylvie Kinigi ekana muri leta nshasha y'u Burundi. Igitigiri cy'abafasoni bari muri leta gishika kuri batanu. Abafasoni barundikazi barabandanya no gutumwa ko mu makungu ku giti cy'abantu bashobora kugira uruhara mu kumvikanisha abategetsi bari mu matati ya politiki. Tukivuga kandi ku ruhara ntangere abanyapolitiki babandanya kugira abafasoni hirya no hino ku isi n'abafasoni muri rusange, ntitwokwibagira umufasoni wa mbere w'umwiraburekazi agiye kwa vice perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kamala Harris. Nkuko rero byigaragaje, uruhara rw'umufasoni mu buzima bw'igihugu ni uruhara ruhambaye cyane rwose. Mbega hakorwa iki kugira ngo urwo ruhara rw'abafasoni n'abakenyezi rubandanye kwiyongera mu nzego zose z'igihugu no mu buzima muri rusange? Uyu munsi rero kumwe n'abafasoni babiri bakomeye cyane rwose incabwenge mu Burundi, turi kumwe na Professeur Marie Louise Barichako. Mwiriwe neza Professeur Barichako.
Ndabahaye mwiriwe kandi mwakoze kuntumira.
Murakoze kuba mwitabye ikiganiro. Turi kumwe kandi na Professeur Pierre Ndayiragije, wewe akaba ari ngaha muri Leta Zunze Amerika mu gisagara cya San Diego, aho ni mu ntara ya California. Mwiriwe neza Professeur Ndayiragije.
Mwiriwe neza Frederic, ndamushimiye cyane ko wantumiye kandi ndashimiye nuko wadutumiye kuri icyo kiganiro cy'abakenyezi.
Murakoze cyane rwose kuba mwese mwitabye icyo kiganiro. Reka imbere yo gutanga ikiganiro duhe akanya abatumire bacu batwidondore kurusha. Reka dutangure kuri Professeur Marie Louise Barichako.
Murakoze kumi jambo. Jewe ndi Marie Louise Barichako, ndongoye umuhari inamahoro w'abakenyezi n'abikime baharanira amahoro n'umutekano.
Namwe Professeur Pierre Ndayiragije.
Umwigisha muri kaminuza, ndongera ndamushikiranganje w'abakenyezi, ndongera ndakora n'amaproje yo kubakira abatesheje ibyabo, ndongera ndogeza ngaho. Ubu nabo narasusurutse mu ntara ya California mu gisagara cya San Diego. Mugabo ndabandanye nkurikira iby'abakenyezi kuko biranezera rwose. Ndakunda uko abakenyezi batera imbere. Icyo cyifuzo ndacyamanye.
Murakoze. Reka tuje ku muzi w'ikiganiro rero, tutangure cyane cyane ku ruhara rwa Fasoni. ndega kugira ngo ubwo ruhara cyane cyane ku barundi kazi rwagumye guyongera gushika ubu kugira ngo rutsimbatare ikarutandukanye n'izindi nzego zose hokorwa iki reka dutangire kuri Professor Barichako Marie-Louise
ruhara rw'abakenyezi mu iterambere no mu kubungabunga amahoro nk'uko mwabivuze n'ukuri n'ikintu gikomeye cyane ikintu cyonyine turiko turabona uko benshi bataratahura ko bitagikunda gukumira abakenyezi kubera yuko ikumira ry'abakenyezi gukumira abakenyezi n'agahombo gakomeye cyane ku gihugu cyose mu gihe rero abantu benshi batarabitahura cyane cyane ababicejwe cyane cyane abafata ingingo cyane cyane abari imbere bakiri imbere mu gutwara ndavuga nk'abatwara imigambwe ndavuga nk'abatwara amashyirahamwe ndavuga nk'abatwara ibigo bitandukanye mu gihe cyose batatabura ko gukumira abakenyezi ari agahombo hariho icyo tutarashikako rero icyo bisaba kinini bisaba ko babitahura kandi bisaba ko natwe ngo abakenyezi tubitahura neza hari aho nibaza yuko ngira ngo tutarabona ko bishoboka nubwo tubona ko bishoboka nuko tubona ko byamaze kuba twarabibonye ariko haracyariho kwitinya kubera uburyo ibintu bikorwa mu bihugu bimwe bimwe simvuga mu Burundi gusa ndavuga mu bihugu byose nko muri Afrika n'ahandi uburyo ibintu bimwe bimwe bikorwa nka politike nk'abakenyezi benshi barashatinya kuja muri politike kuko bibaza ko politike ari ububeshe ari amanyanga ari biturire ari igikenye ingufu ukankama n'ibindi bintu be n'ibyo ugaca usanga barabitinya banka bankinduru bankugwamo bagaca bagomba kwigiranya kirekare kandi ibyo bikendyame kare yamara rero ivyo vyose niho tugira tuti birakeneye ko tutangura kwiyubura tutangura kuraba mbega uburongozi dukeneye bumeze gute budushikana hadushaka kuko vyose birajana tuzoronka abarongozi beza abarongozi bakunda igihugu abaye igihugu baca batangura kugurura imiryango kugira ngo umwe wese ufite atera wese agitange
umuntu ashaka kuvuga kwiyo miryango iriko iruguruka buhoro buhoro twihweje ukuntu ikibazo cy'abafasoni kiriko kitabwaho hose ikanamwebwe murazi ko mu minsi heze mwagize urugendo rukomeye cyane rwose mu gihugu cya Cote d'Ivoire mutubwire n'amabanga mwari mwashinzwe icyo gihe murabona ko uruhare rw'abafasoni ruriko ruriyongera ariko
sinobihakana ko ruriko ruriyongera cyane kuko ndabizi aho twahereye ndabizi arabyibuka umufasoni duhuriye kuri muri kiganiro pia aho twatangura arabizi aho twari jewe ndashobora kuba ndabivuga amaze kubivuga kenshi natanguye gukora kandi size ndi mu ba mbere batanguye gukora mbwabaho natangura umukenyezi nta gaciro kanini yari afise jewe natanguye gufata urugendo nsaba uruhusha umugabo wanje nkarinda gusaba uruhusha kandi akamikete kugira ngo njane muri immigration bashobore kumpa pasiporo bashobore no kundeka mfata indege jewe natanguye gukora ntashobora no kugurura konti muri banki umugabo atampaye uruhusha murumva hari ibintu byinshi twamaze kurengana ubu hariho byinshi byatanguye ku imiryango yarugurutse nk'uko wabivuze abakenyezi baratebye barabashikira nganji twebwe twaramaze imyaka myinshi na bapia aho batanguriye kuvuga iterambere ry'abakenyezi bagaha abakenyezi babiri ubushikiranganji kandi abo bakenyezi babiri bwamari bwa bushikiranganji bwa bundi nyene uraba abakenyezi n'uburaba ibintu bya affaires sociales
ubwo bushikiranganji umufasoni Pierre Ndayiragije ari mu ba mbere babu ronkejwe tubwire muri rusange ikintu mubona intambwe imaze gukorwa muri iki gihe n'icyo wandaje gikorwa
ndagushimiye Frederic na Marie-Louise ndamushimiye yavuze n'ibyo iyo ntambwe bari bashyize ko abakenyezi batangura ikizi yari intambwe igoye cyane yari ikeneye ubutwari ndetse bitumye iminsi yose twanatubanza gushimira abakenyezi bari imbere yacu baduciriye inzira kuva ku kurondera intare yo kwikukira kurondera umuzi wa demokarasi gushika n'uyu munsi abakenyezi nyinshi n'indarangaka mugabo mu gihugu cyacu imigenzo y'ikirundi hari ntawubesha irakenyezwa umukenyezi nicyo gituma rero tuguma tuvuga yuko intambara simwe intambara kugira dushikire ibyifuzo byacu ni gukora cyane n'ishyaka kuko imigenzo dufise ntibidufashamo mu gihe rero tugeze nk'ubu nkuko mari nyiza bizu ndandwe nini yarabonetse abashikiranganje barabonetse inzo abashikiranganje bese nkuko abuze atanu turasura buri amacyari turasisa abasitantiri turasise b'amakaritsiye mugabo turasise n'abashinga amateka n'abakenguza amateka ibyo ni ibintu byiza rwose mugabo icyo kenshi ntakunda ni uko kumbure uba baduhaye ibyo bibanza ngo tunekereze nshaka yuko umukenyezi aronse icyo kibanza aguma yiruka ariko tumuhanze amaso arondere icyo atumarira aturonderere ingene yoduteza imbere ukumva turi kure cyane kandi imigenzo yacu ntidufashe
uko mwese muri babiri mwura abantu banonose cyane rwose ibyerekeye indero n'inyigisho mwese mwarigishije muri kaminuza iruhande y'andi mabanga akomakomeye nk'ayo y'ubushikiranganji mwajejwe uruhara rw'indero n'inyigisho mu iterambere ry'umufasoni murabona gute madame Pia Ndayagije
uruhara rw'indero ni urwa mbere kandi uri kurabiraba ababyeyi mukuri muri iyi myaka barashira abana bose mu ishuri icyo kimwe no ku gihe cyacu bahitamo umuhungu akaba ari wagenda umukobwa agasigara muhira ubu bararunguka abana bose mu mashuri mugabo tubabona kenshi bakiri benshi mu mashuri y'intango n'amashuri yisumbuye tugaca dusanga turababuze igitigiri kiragabanutse cyane bariko baraheza bajya muri kaminuza ibyo rero nabirumva haracyari igikorwa cyo gukora kuko abo bakenyezi dusabira ibyo biti dushaka yuko baba baritse bafite ubumenyi niho bashobora gufasha abantu indero ni ikintu cya mbere turinde gushyigikira abatagiye mu ishuri nabo bariho mugabo hariho uburyo bwinshi nabo nyine bwo kubafasha kugira barangure imigambi kubigisha gusoma no kwandika kubigisha imigambi ushaka kororoka mwigisha imigambi igihe twari mu bushikiranganji twarashyira uruhara rukomeye ku nyigisho kugira inama nkarishabwenge abakenyezi barabikunda cyane kubigisha kwimakaza amahoro mu gihugu nta mugambi n'umwe ushoboka atari amahoro nk'uko dufite umushikiranganji w'ubutungane turahirwe cyane twashaka yuko nyigisha amahoro duhe uburyo igihe kuva kera twarahindura mu kirundi twarahinduye mu kirundi ibitabo bimwe bimwe ndabyibuka igihe nari mu bushikiranganji twarahinduye igitabo cy'ingo n'imiryango kandi turongera turacyigisha kugira ngo abakenyezi bose twumve ibintu kumwe kuko ariho bamwe bagira ngo turarenze urugero ariko rero tumaze kubereka ko mu mategeko hariho ibikeneye guhinduka benshi barabyumvise yamusaba rero ko ufasha kugira abakenyezi bahurumbire amahoro ko imigambi yose irashoboka ariko hari ubutungane hari amahoro ku bantu
madame Baracyako Marie Louise hukorwa iki kugira ngo abarundi kazi n'abarundi muri rusange bakemure ikibazo gushwa kibandanya kwibonekeza ko igitigiri cy'abigeme baje mu ishuri gishobora kuba ari gitoye ugereranije n'igitigiri cy'abahungu eka n'abasore baja mu ishuri bagatewe bagaheza kaminuza aho kurwa iki kugira ngo mwavuze ko ikibazo cy'indero ari cyo kibazo gihambaye cyane rwose kugira umuntu atanguriraho ibyo bintu byoshikirwa gute
ibyo byose cyo cyose turiko turavuga ikintu cya mbere kizokorwa kugira ngo bishoboke hateza kuba politiki y'igihugu ibiteza imbere hateza kuba muri barya bantu batwara igihugu urya ari hejuru ya bose ateza kubigira ikibazo cyiwe akabihagararira akabivuga akabitegeka kandi agakurikirana kugira ngo abone ko byakozwe niyo akagira umwana n'umwe ashobora kuva mu ishuri atari hejeje kubera yuko hajya utize biragoye kugira ngo umufashe mugabo mu gihe amashuri abana bose bagiye mu ishuri bakigishwa aho biroroshye cyane kugira ngo ushobore kumushikana aho ushaka kumushikana ariko iyo atashoboye kwiga birakugora rero uwa mbere wo kubikora ni utwara igihugu abasigaye bose baheza baca bamukurikira kuko ibyo yategetse bateza ko araba yuko babikora batabikoze urumva hariho uburyo bamenya kubikurikirana icyo ni cya mbere icya kabiri nacyo ni igikorwa cyo guhoza ko mugabo jire ku by'ukuri ndiko ndabiraba abarundi benshi barabitahura ubu baramaze gutahura ko atabyo gukumira abakenyezi bikibaho raba mu mihana mu miryango yose uba bavyeyi barashira abana mu ishuri abavyeyi barashira abana bose mu ishuri mugabo hari ibintu bimwe bimwe mu bwenge bwacu bitaruguruka bakiyumvira yuko abana b'abakobwa ubuzima bashobora gukora no kwigisha no kuvura n'ubundi buzibe n'ubwo buto buto ariko hari ikintu bakunda kuvuga kenshi bati nta kidarimwe uzohindura ikintu na kimwe utari muri cyo mu gihe abakenyezi batagiye muri byose ngo baje muri byo bya politiki baje muri byo by'ubutunzi baje muri byo by'amahoro pe ariko aravuga ntibizohinduka na rimwe kuko uwifuza ko bihinduka agumye hanze ntacyo ashobora gukora rero hariho uruhara rwacu twebwe nk'abakenyezi natwe nyine kugerageza kuguma duhimiriza twigisha abacu n'abakobwa bacu mugabo cyane cyane inzira izocigwa n'abategetsi abategetsi n'abakunda igihugu nibamenye ko abakenyezi n'abakobwa ni abanyagihugu kandi barafise uburenganzira barafise icyo baterera barafise icyo bashoboye ntibabugurure umuryango binjire babikore kubera yuko ubu uyu munsi turafise n'ibyo amaze kuguruka imiryango mugabo turacyari muri bya bindi by'ibiharuro kuraba ko igiharuro kiriho ariko isigaro cyo dushaka dushaka akamaro kurya mufasoni pe yabivuga icyo dukeneye si igiharuro arashobora kuba umwe agakora ibyo 20 batakoze rero turakeneye abantu babyumva babishoboye kandi bashobora kubikora abakenyezi babyiyumvamwo kandi bagiye bagiriye abakenyezi batagiye bagiriye bonyene cyangwa umugambwe wabo cyangwa umuryango wabo cyangwa ubwoko bwabo bwabagiye baserukira abakenyezi bazovugira abakenyezi bazokugurura imiryango ikabuka gusumba
kugira ngo hinjire mwo benshi ikibazo cyo kuteza imbere abafasoni ikana uko ikibanza gikwiye nkuko mwabivuze ni ikibazo kiko kiricarirwa mwavuze ko kera ha muri letaje mu bushikiranganji bumwe cyangwa bubiri uriko urashika butanu ariko ivyo bitigire nkuko mwabivuze ntibikwiye hanyuma tukaba tuzi kandi ko muri iki gihe nk'abafasoni nka bose batize amashuri ariko bakeneye kwiteza imbere ikintu cyo gukorwa ku bafasoni muri iki gihe batashoboye kunonosora za kaminuza batagize amahirwe yo kunonosora kaminuza ariko bateza gutera imbere hokorwa iki akamaro k'amakoperative ko ba akamaro gake ku bafasoni madame Pia Ndayiragije
igikorwa cy'ambere cyabonye gikenewe tumaze kwigisha ibibereke imico n'imigenzo icyo twahavuye dusanga twabonye yuko tutari bushobore guhindura ayo mategeko n'amateka yo mu Burundi ngo bihere mu munsi umwe cyangwa mu myaka twaciye dusanga ahubwo twenda kwigisha umukenyezi kurondera icyo yuzana mu rugo ingene ica amarira urugo kugira aronke nawe icyo atunze kuko bisanzwe nta na kimwe dutunze mu rugo nta na kimwe gushika n'ubu biracyagoye urabona no gutorana ibyo ntawe wivuga nta n'umwe arabyiba mugabo twagiye dusanga tuganiriye n'abakenyezi bake batubwira icyari kibuze nk'uko amarira uwize yavuga ati ni konti muri banki nta rushobora kuguhuruza twasanze batagira ingwate ikintu mu ngwatirizo kugira bagire ingurane niho rero haciye havuka aya ma microfinance mubone aya makoperative tutangura bajya hamwe turabyigisha baragira amashyirahamwe atangura amashyirahamwe agatse barabaye ama microfinance za CCM za wazi zirakomeza ingwa abakenyezi benshi n'intambwe ikomeye mugabo icyo nifuza ko abakenyezi bari muri ayo microfinance batibagira ni ikintu gikomeye twari twashigikiye cy'ukwigisha cy'ukubandanya inama nkarishabwenge kuko ibyo twasanze tubikeneye rwose kandi nicyo gitandukanya amamikorofinansi n'amabanki amabanki ntakeneye kugira inama nkarishabwenge z'abanywanyi baraza bakabika bakabikura ariko twe twashaka tubigishe neza ingene babikura kandi byongera bituma baguma bari hamwe bari bagize urunani mu gihe bakorere hamwe bashigikire amahoro hamwe hariyo icyo cyifuzo cyo gukorera hamwe cy'ugutwibataza amahoro kuko ayo mashyirahamwe menshi yaciye atangura hacara abibana mu Burundi niyo yahavuye mbere afashe n'abantu nk'ukokorora
yegobe uruhara rw'abafasoni mu kubungabunga amahoro turarugaruka ko ariko nashaka mbaze na umufasoni mbare cyako agira icyo atubwiye ku byerekeye ukuntu abafasoni batagize amahirwe kuja muri kaminuza canke bataminuje amashuri kugira ngo ashobore kuba kuronka amahirwe yo kwigisha muri kaminuza canke gukora mu zindi nzego za leta ikintu co baha ubasha bakwiye niki ico kibazo c'amakoperative kivuzwe kugira amashyira hamwe kugira ngo ashobore kwiteza imbere mu byo butunzi ico ni kibazo gishobora gufasha cane cane n'abafasoni muri rusange
Shuri kino gishobora gufasha cyane abafashoni kandi bose batashoboye gushika aho bashobora kuronka ubuzi bwo mu biro kanoneho muri iyi myaka tugezemo ubwo buzi bwo mu biro nimubwire ngo nibwo butungisha nimubwire ngo nibwo buhesha uburyo bwo gusumba abandi bose rero icyo kintu cy'uko bikenewe kuronderera abo bantu batashoboye kwiga amashuri menshi uburyo bwo kwitunga no kwiteza imbere nikintu gikomeye cyane kandi nta terambere ry'igihugu rizoba ibyo bitabaye kubera yuko abantu benshi dufise benshi n'abatize gushika ubu kandi abo benshi igihugu kirabakeneye n'abandi bakeneye kubaho batagumye bateze ubafasha batagumye bateze umwana azobazanira bake bashobora kwifasha bakiteza imbere benshi barafise amatongo naho twari duto duto bashobora kuduteza imbere bagahita bakiga kudandaza bakiga guhingura bakiga byinshi gushora na kure byoshoboka urabona nk'ubu nkari iwacu mu gihugu iwacu turafise Tanzania turafise Congo turafise aho dushobora gushora henshi mugabo abantu babyigishijwe rero John yumvira yuko icyo si ukuvuga ngo ni ikintu twashobora kwiyumvira tutagikoze iterambere tuja twibagira nta nakomwe kundi bizokunda ko duteza imbere igihugu atari ugufasha abanyagihugu kwiteza imbere biteje imbere yuko izotera imbere batiteje imbere yuko izotera imbere ni ukuvuga ko atari ukuvuga ngo mbega twobigira canke ntitwobigira ni itegeko biteza gukora
tugarutse ku ruhara rwa fasoni nk'uko professeur Ndayiragije yabivuze ku byerekeye ukubungabunga amahoro ubwo ruhara nago nyine ntabwo ariho agaseseshwaro muri mu Burundi byaribonekeje hariho n'abantu benshi bavuga ko yataba abafasoni amasezerano yarusha yari gufata igihe kirekire kurusha mbega ku bwanyu hoshimikirwa kuki uruhara rw'abafasoni mu kubungabunga amahoro gufata iyi ntumbero gufata ikihe kibanza
abakenyezi biroroshe kubaronga benshi bari mu mashyirahamwe gushika ku mitumba baraziga amashyirahamwe biroroshe kuza ubigisha amahoro kutsindakaza amahoro kandi n'igihe imbere y'amasezerano yarusha hariho amashyirahamwe menshi mbere yadufasha muri icyo gikorwa amashyirahamwe amakungu yafashije cyane muri icyo gikorwa cyo gutsindakaza amahoro kwigisha abantu gutatura amatasi abaye gushyigikira umutekano mu kibano ibyo byose abakenyezi twarabahamagara benshi bakitaba ku maprovensi bakabika intumwa bagaca bagenda babyigisha abaye abakenyezi bavuye mu nama nkarishabwehe bashitse ku mutumba ni ukuri baragiza ibyo bize barabisabikane cyane ndifuza yuko babigisha amahoro hakareka kuba ubwicanyi umwenda umuntu apfuye barapfa guhumiriza bikarengana ibyo ni bibi cyane nibyo twagirira inama icyo kugira tugume turi hamwe nta migambi ishoboka tutari hamwe nicyo bituma abakenyezi bamye ari aba mbere n'ubu ndifuza ko babandanye baba aba mbere no muri iyi migambi mbona abakenyezi bashyiraho ikomeye y'amakoperative mu gihugu kiryabaza ingene bahimiriza abakenyezi kuyitaba nubifuza cyane ko muri ajya amahera bagenera amakomine babaha bakaba nabo mu mashyirahamwe y'abakenyezi ni icyiyumviro cyiza cyo kugira amakoperative ku mitungo mugabo rero nzi dusanga ari abagabo gusa bamaze kugarangana nitwo komine yashyizeho mugabo ndifuza yuko abakenyezi nabo nyine baguma bakenyutse kuko abagabo nabo nyine barakenye kuvuga ko bafite byinshi kugira dusangire rero dusangire kuko babonye ko turi abakozi ngira zo duha ipoje kubera turi abakenyezi bahiga kubera babonye tuzoyikora neza n'ishaka ryinshi kandi kuva na kera mu migenzo y'ikirundi umugeni bamurondera cyane cyane bamushima ko ari ingenzi ko akora dukurima dugusya ngiramurabira ubwiza bwo mu maso gusa ngo ndumunyawe ibyo byazamye nyuma bashaka umuntu akora w'umukozi kerego
yego madame Baricako mutubwire namwe uruhare rwa Faso ni mu kubungabunga amahoro mu Burundi cyane cyane amakuru avugwa ko uruhare rwa Faso ni rwabaye uruhare ruhambaye cyane rwose mu masezerano ya Arusha nk'uko n'umuhisi Mandela yumvikanishije Abarundi yavyivugiye
abakenyezi b'Abarundi kazi nibyo muri kino gihe c'Arusha barakoze ibikomeye kuko bajanye iyindi ntumbero bagiye kuko babonye ingene biriko biratinjira ingene biriko biragenda ukuntu kudatahuritse kandi bakabona ingene abakenyezi batarimwo nk'uko umenga ntibibaraba batora kugenda bashitse hamwe bagenda bajanye bataravye imigambwe bavamwo bataravye ama ubwoko bataravye na kimwe bagenda nk'abarundi kazi baragenda kandi cyukuri barakoze ibikomeye kuko nabo babasanzeyo barabaye nk'abatangaye ntibabyumva kuko bari biteze ko baca baja mu migambo yabo baca bakurikira abo basangiye ubwoko ariko abakenyezi barahagaze baravuga ukuri baravugira Uburundi baravuga nk'abarundi kazi baravuga icyo bifuza n'icyo barondera cyukuri barakoze igikomeye n'ubu turacabibona turacabyemeza yuko tukeneye ko abakenyezi basubira guhagarara kurya nyine bahagaze wa munsi cyari Arusha nicyo kizofasha Uburundi mugabo n'ukuri muri kiza gihe n'iby'ukuri barakoze ibikomeye ariko ugiye kubiraba n'uwundi niko barinda gukora umukenyezi burya hajya kugira ngo umuntu yibaruke bisa n'ukuyitanga ntumenya kuhava utanga ubuzima utanze ubwiwawe kuko urashobora kubyuka cyangwa ntubyuke mugabo ukaba wabyaye ukaba washikana umwana iyo rero ubonye abo bana bariko baricwa bataragera bakicwa mu bintu bitari bikwiye uri umukenyezi umutima wawe ntushobora kukurekura ntushobora kutakubabaza ntushobora kutababara ntushobora kudatungura ni ukuvuga rero yuko uko twaremwe turaba kugwanira amahoro nta kindi na kimwe dushobora gukora dushobora gushigikira ubwicanyi dushobora gushigikira abenegihugu bamwe baba ariko baragwana bapfa amatungo bapfa amaronko bapfa ibibanza bapfa n'ibindi bintu byo kugabura twebwe turaba kugwanira amahoro kuko ntiwotanga ubuzima wongera uce mubutwara atari Imana yabaremye rero icyo abakenyezi bakoze i Arusha nicyo bakwiye gukora iminsi yose kuko niwo murimo wabo kugira ngo niwo muhamagaro wabo jewe niko nobivuga rero kiriya kintu bakoze kiratwubahiriza kiraduha agaciro kiraduha ijambo kandi turizeye ko n'ubu aho turi uwundi munsi tuzohashika tukagira n'icyo twereka abandi birya bintu by'i Arusha turabijana ejo bundi nari nagiye nk'uko babivuze kare nari nagiye hariya muri Cote d'Ivoire kubera nabo nyine baragize amatora kandi ntibyoroshe n'ubu ntibiroroha mugabo icyo twari twahamagariwe bari kugira ngo dushigikire abakenyezi kugira ngo nabo bahaguruke bavugire igihugu bafashe igihugu tugenda tuvuga ingene by'abakenyezi b'abarundikazi ingene babigize Arusha ingene babikoze ingene babishyize ko biri mu icigwa kandi birimo ikintu gihitera intege abandi
bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 Radio Communauté La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9 ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
yego me tufatiye kuri ako karorero mu faso ni ndayiragije ibibanza bikomakomeye bifiswe n'abafaso ni mu bihugu bitandukanye mu mashyirahamwe atandukanye byoba byungura iki kuba kubigeme cyane cyane bacaruka nko mu Burundi
ni bintu bicanga akarorero keza cyane biratangaje ishyaka n'ingufu turashima cyane nk'aha muri iki gihugu itegere cy'umukuru w'igihugu azoba ari umukenyezi n'ibintu bihimbaye cyane turamukeza cyane cyane tumukeza ku kubera ubutwari bamushimiye buri yatowe kubera ari umukenyezi gusa yatowe ku kubera ibikorwa yerekanye yakoze n'amashuri afise n'ijambo avuga ijambo agashikiriza ijambo ryumvikana turifuza yuko abakenyezi bose baduserukira baza imbere baguma bibuka ko tubahanze amaso tuguma tubabagosi erekana icyo wamaze icyo uzomaze nicyo gituma urumva kuva ku mwana wese ari mutoyi usanga kuva na kera twariga mu mutwe abashikiranganji tukiga abakuru badutwara n'uburorero bufasha abana kugira ishyaka ryo gutera imbere ubwo burorero burinda kuba ari bwiza cyane nicyo gituma nk'ubu mu Burundi namye mvuga yuko kubona dufite umushikiranganji w'ubutungane ni ikintu gikomeye cyane twubwira imana akagarukira intahe akaraba yuko imanza zisubira gucibwa neza abantu akagabanya bari mu maburero nk'uko yabyemeye akerekana ubudasa aho rero duca turanezerwa cyane tukamenya ko asize ijambo ryiza aho hose n'umushikiranganji w'abakozi ba leta kera harahoraho nyamankarisabwenge ikigo sepeze cyabarakigiye abantu barakenera izo nama nkarisabwenge zarabungura cyane n'abigisha kera barahorana amasaji bagira muci bikabafasha gutera imbere kungura ubwenge kumenya ngo nabigisha iyo hari reforme yaje nyuma bakayibigisha bakajya barababaza ingenimezi izo nama zarabuze ko dufite umushikiranganji w'abakozi ba leta nasubire kukabura abakozi abafashe
igome tugarutse ku cyo kibazo nyine profesor Baricako icyo kibazo cy'uruhara rwa fasoni rwiyongera mu fasoni ndayiraga ibyavuze ikibanza gikomeye kizofatwa n'umufasoni wa mbere w'umwirabure aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris hariho umufasoni w'igihugu cy'Ubudagi hariho benshi hariho barangwa amashyirahamwe akomakomeye harimo mwebwe mwatumiwe ejo bundi kugira ngo mufashe abanyagihugu muri Cote d'Ivoire muri icyo gikorwa cyane cyane y'abafasoni ibyo byose ku bwanyu bifite ingaruka nke ku rwaruka eka ku bigeme cyane cyane babona kazoza kabo eka bifuza ko kazoza kabo nako nyine ko tera imbere nk'uko abandi babigejeje
ingaruka ya mbere bifise ni ukubereka ko bishoboka hanyuma ikindi cya kabiri ni ukubereka ingene bigenda kugira ngo umuntu ahashike ntibikiri bya bindi byo kurindira ngo baguhe ko nk'abakenyezi bo twaramaze kubitahura ntabaguha nta nayemwe gucosanga biri ku meza byapanze byose ngo ntutore ni mpaka uhaguruke ubirwanye rwaruka rero ni umwanya mwiza wo kubona iyo bica ingene bigenda kugira ishyaka kubihagurukira kandi kubyiyumvamo no kubikunda bakamenya yuko iby'igihugu birabaraba ibiriko biraba hirya no hino aho uri birakuraba urabijejwe ntiwicaye ngaho gusa ngo bakuzanire baguhe umugabo akuzanire igihugu kikuzanire uri ngaho kugira ngo nawe uzanire umuryango uzanire igihugu kandi uzanire n'amakungu bishobotse rero urwaruka rw'ubu jembo rumenga ni umwanya mwiza wako n'ukuri barabibona ko bishoboka iyo bariko barabona nk'uwo oya zoba vice president bakabona muri Allemagne ingene bimeze bakabona no mu bindi bihugu bimwe bimwe biraryoshe biraryoshe kandi biratanga ingufu byarabaye muri Afrika twari dufise Ellen Sirleaf Johnson yarabaye president yatowe biraza turabona ko bishoboka ubu rero rwaruka rwacu nibahaguruke bamenye yuko bitakiri nka kera ntacyo gukuzirira bikiriho mugabo bizosaba umwanya wa mbere ko tubashigikira nk'abakenyezi abakenyezi turinda gushigikirana tugafashanya ntituzoshigikira ngo nuko ari umukenyezi tumusomurya ko twamuratse tukabona ko akisica rushije abandi kandi tugomba kumenya yuko ugomba gushyira imbere wese ateza kuzana icarushije akarusho akarusho afise niko azana akamaro karengeye akabandi bafise azanye niko kazomuteza imbere nico ugwaruka rwacu ngira ngo ruriko rurabona muri abo bose bahiganwa bagatsinda kandi bahiganywe n'abantu wagira ngo nibo bihangange ugasanga rwatsinze cewe numva uyu mwanya ni mwiza gose kugira ngo imiryango itari yarungurutse yuguruke icambere cyo turabona ko bishoboka cyakabiri naco baruka rwacu uye amaso arungurutse kurusha kera ubarabona barumva kandi baratahura kandi baragenda bakavanura akaja handi bakabona handi ngene bigenda ndumva jewe ndindemesha gose kandi mbona yuko turi mu nzira nziza mugabo no kuguma turi ko turatera kamo duhimiriza urwaruka rwacu kugira ngo ntibahave babiraba nk'ibyakure ngo jewe sizi wanje jewe si jewe kadata kamama oya yabo kandi bazobishobora
igome madame Pia Ndayiragije mufasoni baracyako yavuze ikibazo cy'uko abafasoni abigeme nabo nyine bateza kugira uruhare ruhambaye kuko ata kintu na kimwe bazoronka bahawe nk'uko umwenge wabo bihawe kuri pla canke ku isahani. Twavuze kandi n'ibindi bihambaye cyane rwose, imico twavuze ibintu bimwe bimwe bishobora gutuma abafasoni biteza imbere, reka kuja mu mashuri kuminuza, reka kuba incabwenge za mbere ko iramaze kwigaragaza ko iyo abafasoni bagiye mu ishuri barusha kure ubwenge n'abagabo. Aha turabibona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri za kaminuza, ingene abafasoni usanga batembeye cyane rwose akamumotera abigeme n'abafasoni muri rusange. Naka uruhara n'urwabo bwa mbere na mbere
ego cyane uruhara n'abakenyezi barinda kuguma barinda arangabyo kandi kurya mu ishuri. Iyo tugiye mu ishuri iyo uri kurigisha nta mwana ugabira amanota, bose barayakorera abahungu n'abakobwa, tubigisha kumwe tukabakosora kumwe. Uko rero niko no mu buzima bumenyera bagakora kugira ngo bashikire icyo bifuza, ntibagire ngo jyewe kubera ndi mukobwa wari kunyongera inota icyo ntitwigeze tugikora, icyo ntikibaho. No mu buzima rero ntidushobora kurindira ngo bazongera musitantere cyangwa bazongera muramatara, urinda kubikorera kongera ukerekana kubishoboye. Ibyo rero urumva uruhara runini ruri muri twembwe abakenyezi, turinda kuguma mugabo dukangurira abakiri bato kugira ngo bagume bafite ibyo ushaka, kuko ari bifite amazi byinshi. Ndabona n'ubu abana bata amashuri bakasanga ugasanga babyaye bakiri bato, ibyo byose tuba duhombye cyane. Turinda kuguma tusize ibyisho kuri aba bana bacu, tubateze imbere, tubabwire ibirinda gukorwa, ingene burinda gukora kugira bashikire ikinini. Kubandanya rero inyigisho mu bihe byose mu nama ni ikintu gikomeye, kuguma tubateye intege kandi tubabwira bibandanya mwige mwige mwige. Noneho kandi binagoye amashuri ari hejuru aragerageza kuyagwiza mugabo ikibabaza n'uko usanga bariko bayasamura umenga badebukiwe, sinzi iyo byavuye mugabo birababati. Igikuru rero abakenyezi turinda kumenya yuko ntituzorindira ngo baduhembe ibishoboke, nitwe turinda kubishikira. Kandi n'icyo gitigiri ntitukigaya bagira ngo 30% oya, gutuma baba bake beza badufitiye akamaro. Ntidushaka ko bashyiraho ibiza mu rongo, dushaka babe beza baduserukire baba abantu b'abakozi bongere badufashe gushyira imbere imigambi ya twese.
Igome Professor Baricako mwavuze nk'uko umufasoni Ndayiragije abivuze, uruhara rwa mbere na mbere rwa fasoni, none n'abigeme akamotera abigeme n'abafasoni n'akahe
kakamuno batera? Nuko byaramaze kuboneka ko abigeme n'abakenyezi bashoboye, ibyo ntawe ukibiharira. Birageze nuko abakenyezi biyemera, abigeme biyemere, bamenye ko babishoboye, ntawe uzobagira ngo nabyo bashobora. Bahaguruke biyemere, bareke gutinya, bareke kuguma bishyira inyuma, bahaguruke bakoreshe ubwenge bwose bafise, ingugu zose bafise, ubushake bwose bafise, kugira ngo bahagarare neza. Ntibagire ngo bijya n'ibingo sigwanje bijya nabyo bashobora, barabishobora byose kandi byarabonetse ko babishobora. Uno munsi ikintu cyonyine abigeme n'abakenyezi bakira bahimiririzwa ni ugushyiramo ingufu zose kugira ngo bageze mu guhiganwa baba aba mbere, bageze mu mashuri baba aba mbere, bageze mu buzi baba aba mbere, aho bari hose baba aba mbere, kugira ngo bashobore kuza baratera intambwe bashike hata dushako bashika nari ya hejuru bashike no muri zijya nzego zose bashike no muri bijya bindi bijya bikoba bindi ari byitunga ari cyo ari byo kwigisha ari byo ubushakashatsi ari bya technology hose bashike yo kuko ntibazohindura nkuko nabivuze kare nta kintu na kimwe ushobora guhindura utari muri cyo abakenyezi rero nibahaguruke binjire muri izo domene zose bazishikemo bazironkemo ibibanza kugira ngo iterambere rishobore kubashikira kandi nyiribashikire gusa ngo barironke mugabo baritange abaribo baritwara barishane muri ya nzira twifuza ko rijamwo y'abanyagihugu bose y'igihugu na bene co
uruhara rw'imico mu iterambere ry'abafasoni eka mu ntumbero yo gutera kamo abafasoni kugira ngo bakore uruhara rwabo uhambaye cyane rwose haba mu byerekeye ingo haba mu byerekeye utsimbataza amahoro kugwiza itunga n'uruhara ruhambaye cyane rwose eka imico irafise nayo nyine uruhara nk'uko twayivuze hanyuma tukaba tuzi ko naho mu Burundi cyane cyane icyo cyiyumviro cyo guteza imbere abafaso ni kiriko kiratera imbere ariko hari n'abashobora kuba batarajijuka cyane rwose mbega akamu koko koterwa nk'abashinga ntaye n'abagabo eka n'abahungu muri rusange ko bakahe professeur Pierre Ndayiragije
abashinga ntaye barinda kudufasha kuko turi hamwe dusangiye igihugu imico turinda kuyigira hamwe bakabona neza aho baturenganya tukahakosorera hamwe icyo bituma cyane cyane n'amategeko arinda guhinduka bayahindure bahindure ibitabo by'amategeko mu kirundi babyigishe abantu bamenye aho bashigije abakenyezi kuko hariho henshi hanyuma abashinga ntaye kandi kenshi abatari bake ndiko ndaraba uko nabona kera barashigikira ibikorwa by'abakenyezi n'ukuri muri rusange afese umugambi yariko aradandaza warabona yuko hariho benshi babikora bumvikane ikibi n'igihe umukenyezi wacomenda byose abigungana mugabo ibyo kenshi abakenyezi barakunda gusangira mu muryango umukenyezi waba yikunda ni bake mugabo iyo umugambi mwawe uvuganye neza ukawumusiguzira arawugufasha abagabo bashaka nabo nyine iterambere umukenyezi yaronse icazana muhira arabisiga mugabo rero mu mico n'imigenzo turacyari kure kuko kenshi nk'amanama batumye ko amanama ukagira urasanga uruhushya rwo kujya mu nama usanga umwenda baca baguma bavuga uburyo aya makunzi anagikora harafise ko kandi ukaguma batwumvisha yuko ikibanza cyacu cyari ngaha mu nzu mu rugo uraheze ukagerageza kubikora mugabo ukirinda ko wabona yuko ubaye ikirasumu urakurikiza imigenzo mugabo ukongera ntuhebe imigambi yawe ukagumiza mugabo imigenzo ihinduka buke buke ikibi n'igihe wewe bamaze kugira ngo uri insinda ari wewe ntibashobore kukumvira ibyo byose ibyo dushaka yuko iterambere umukenyezi azane ribi rya bose mu muryango aheze nawe kandi ahurukire aca agira ijambo ko twarabonye ko bitanga ijambo iyo ufite ikintu bavugira ko baragusumye
madame buricya ko akamo namwe motera nk'abashinga ntahe n'abagabo eka n'urwaruka rw'abahungu muri rusange ku byerekeye uguha uburenganzira cyangwa gufasha abafasoni gushikira iyo migambi yose myiza twavuze kenshi na kenshi barangura neza akamo mu batera ni nk'akare
umuntu batera ni ka kandi nyine nako twese tuvuga kurya byose bihera aho nyine byose bihera mu rugo harya n'umugabo afise amabanga akomeye cyane iyo adashigikiwe muhira urabibona iraboneka ntibishika rero umukenyezi kugira ngo ashobore gukora byose twavuze ni byiza ko abashigikiwe ni byiza ko uwo bubakanye baba babyumvikana ko kandi akabimushigikiramo kandi bikaboneka ko amushigikiye kubera yuko iyo amushigikiye ntibiremera cyane n'ubwo rugamba ntirugugora hanyuma ikintu gikenewe kindi ni uko n'abahungu bamenyera mugabo biva mu ndero biva imuhira mu gihe umubyeyi papa wabo azokwerekana yuko asonera mama wabo amushigikiye amu mu byo arimo byose byo ariko ararondera byose bari kumwe urya muhungu nawe azokura abitahura kandi yashika mu rugo gwe niko azobigira nyashika mu kazi niko azobigira nyashika ku ishuri niba amwigisha gusonera mushikiwe no gushigikira mushikiwe no kumufasha mu byo bakora bagafashanya byose bagakorana byose nk'abana bo mu nzu bo mu muryango umwe azocajana ivyo nyene ku ishuri azocajana ivyo nyene mu kazi azojana ivyo nyene mu rugo rero biva mu ndero ivyo twariko turavuga byose najya tugira tutabakenyezi bigwanire ntibikura iteka n'urupfasoni n'ibanga ry'urugo kuko niho byose bihera ibyo navyo ni igikorwa cya babiri si igikorwa cy'umwe ntibagire ngo umupfasoni nasonere umugabo we ariko umugabo ntamusonere ntaco ntibikunda kuko abana baraturaba cyane kurusha uko batwumviriza rero aho hari igikorwa gikomeye cyane cy'abashinga nawe barinda gufatanya n'abakenyezi aba bana bagaca bakura babibona babyonka babibamwo bagaca barivyo bajana kuko umwana ibyo yakuriyemo n'ibyo azojana azoja hose numva rero akamo twotera tukatera abashinga nawe bagatera n'abakenyezi kugira ngo bagiharanire icyo kintu mu rugo haba amahoro kandi mu rugo hakaba amahoro no mu kibano hazaba amahoro no mu gihugu hazaba amahoro urumva byose benshi biduhagaze ko twebwe ni twebwe abakenyezi ni twebwe abagabo amahoro ni twe tuyafise
kugira ngo umupfasoni muri iki gihe muri imyaka turimo ashobore kuba afise uburenganzira bumwe n'umugabo kugira ngo eka ibintu byose nk'umupfasoni aronke abironke kubera ubumenyi bwiwe kubera ububangutsi bwiwe kugira ngo ibyo byose bigende neza bishobora kuba byohura n'intambamyi nk'uko twabivuze intambamyi mubona Professor Pierre Ndayiragije yotuma umupfasoni adashikira ibintu byose yipfuza nk'uko bavuga full emancipation byo intambamyi zoba ari nk'izihe uko mubibona gushika nk'ubu muri iki gihe
ndabibone n'uko iterambere byo kuzura turonse ubwa mbere abatwigisha neza imigambi kuko hariho benshi kumbure dushaka iryo terambere muga tukabura aho dufatira turakeneye abaguma batera inkunga abakenyezi mu migambi yabo ibyo ni kintu nino hose urabona abantu barafise ababafasha tuguma turondera abafasha imigambi kugira ngo ishoboka ari imigambi y'ukwiteza imbere ari imigambi kurondera amahoro ari imigambi y'uguteza imbere urudandazwe ibyo byose birakenera ko babidufashamo leta yaravuze ko izofasha turaba uruhara rw'umukenyezi ngene umukenyezi arimwo tabyifuza yuko abarimo kuko basanze abakenyezi benshi bari mu mashyirahamwe bariteguye kuronka ayo mari y'amakoperative imwe yabone hanyuma rero bagashyiramo icyo nifuza cyane cyo kubandanya babigisha ihinduka ry'amategeko babigisha ingene biteza imbere babigisha n'ingene buguma mu mashuri uko twavuze ishuri niryo riza imbere aba bana bajya baragira ingorane biratubabaza cyane ko baba ari abantu tuhunze mubaye ingirakamaro bagerageze imbere y'abana bayikurikire muri iyi myaka igoye hanyuma abakenyezi bari imbere basabye kwama bikenewe basabe n'impanuro abandi ko hariho benshi bari imbere yacu batanguye igikorwa ni byiza kugira urabaza n'ibitewe imbere niba umenya imigambi ikenewe n'ingene uyibandaje babandanye bashyira imbere iterambere rya bose ntibinda kuraba ngo ndi kunkorera n'umuganga wanjye ibyo sibyo ntikwigeze kubigira ntibinda kugira iterambere rya bose niho umugambi wawe umera neza
igome namwe Professor Barichako ikintu mubona cyangwa ibintu mubona byoba ari intambamyi ku migambi yose yotuma umupfasoni atera imbere eka mu vyerekeye ubutunzi abandanya igikorwa ciwe c'umuntu akomeye cyane ngo mu rugo kubungabunga amahoro eka no mu bintu byose by'ingirakamaro byotuma yiteza imbere hari ibintu mubona byoba muri iki gihe bimeze nk'intambamyi
keje intambamyi yonyine mbona ikomeye ni uko twova mu majambo tugaca mu ngiro hariho ibintu byinshi byabaye kandi ubundi bagiye buracamwo ibihugu byinshi byagiye biracamwo hari ibintu by'inama zabereye Beijing hariho amasezerano yagiye araba ngo icyo bita l'accord de Maputo by'agateka kazi na muntu k'abakenyezi hari ibya resolution 1325 ya Conseil de sécurité de l'ONU hariho mu Burundi barigeze harabaye code de personnes de la famille n'ibindi byinshi ayo mategeko yose menshi arahari uno munsi gishigaye ni iki hasigaye ko tuva muri ayo majambo tukaja mu ngiro umunsi twoja mu ngiro abarongoye ibihugu bakabifata mu minwe kurya nabivuze kare bakiyemeza kubikora nta kintu na kimwe kikibibujije kuko n'ibyo by'imigenzo ni bya kera n'imico ntaco bigitwaye na kimwe abantu bose barumva ko ibintu bishobora guhinduka harahindutse byinshi murazi ko kera ta mugore yapfuga ngo inkoko kazi n'ibika isakiriho ariko umukenyezi arafata ijambo akarivuga umugabo we akarimuha n'ibindi byinshi byahindutse ni ukuvuga ko ibintu bishobora guhinduka hakeneye gusa ababihagurukira abategetsi jewe niho ndabibona tuve mu majambo tuje mu ngiro amategeko ariho tuyashiremo tuyakoreshe hanyuma ntitwagira ikibuze baheze batse barongera ko buhoro buhoro jewe mbona ku by'ukuri n'ibyo bikwiye kuko kenshi abanyagihugu iyo babonye kuri kubajana mu nzira y'ineza yabo n'ibyo batahora bagira baremera bakabikira ubu rero niho mbona hakwiye ijambo ry'abategetsi igikorwa cy'abategetsi niyo bazohindura ibintu kandi bigahinduka bihindukiyeko
yegome twavuze n'uruhara rw'abafasoni mu mashyirahamwe mpuzamakungu abafasoni barongoye amashyirahamwe mpuzamakungu si bake ariko kandi si na benshi ugereranije n'incabwenge nyinshi z'abafasoni ziri ku isi hose ikintu mwibaza cokorwa kugira ngo abafasoni baseruke cyane rwose nko mu mashyirahamwe mpuzamakungu nk'ikihe Professor Ndayirabiri
abakigeze bakorera mu mashyirahamwe mpuzamakungu kenshi ikigora iyo bamaze kugira imiryango yabo biragora rwose ko amategeko bakorera ko hari aho usanga bajya barabahindura ibibanza bahindura ibihugu cyangwa ugasanga umuryango wanjye kumara ibirenge urindiye kuza hariho ibintu bitari bike bigora usanga abakenyezi ni bake bashobora kugenda gushinga gukorera hanze kure cyane muri ayo mashyirahamwe kubera icyo kibazo cy'umuryango hariho abunzi kenshi byabuza kwitaba ubutumire iyo babamaze kugenda gukorera hanze iyo ni intama kandi irakomeye umuryango ni iby'imbere umugabo uhageze ibishoboka ugasanga amategeko yo muri iryo shyirahamwe ryagutumiye agufashije kuzana imiryango vuba ibyo ni byiza rwose hariho benshi baca bakora neza bakaguma batera imbere mugabo hariho icyo kibazo kiratugora kandi si twebwe gusa no mu bindi bihugu icyo kibazo kiragora cyane icyo nokongera ko mu bituma abakenyezi kenshi badatera imbere turafite uwo muco ukitu kidukinyiza cyane n'ukwitinya naho bavuga bati baraduhaye ijambo turashobora kuvuga ariko ntibake cyane ntibake rwose bakenura ijambo bakarishikiriza nk'abashingantahe nk'uko abashingantahe bagirana turafisa ako kantu twinda gukora turabe ingene twisinda tumenye yuko turinda gushira ubwoba tugashikiriza ijambo ry'ukuri kandi tukaguma twerekana ko dufite ishyaka ngo dutuze gusiga ibyo rero abakenyezi barashaka uruhara benshi baca baruha n'ingoga bagaca baheba bakabizamo
yegome Professor Marie Louise baracako namwe mu gusozera nyine mu gice mutubwiye ku kuntu uruhara rw'abafasoni mu mashyirahamwe mpuzamakungu cyane cyane mu bibanza byo kurongora amashyirahamwe kugira ngo ibyo bitige bibandanye byiyongera ku bwanyu ho ku rwige
birya navuze burya birya turiko turavuga nimubwire ngo ni iby'abarundi gusa ni bose haba muri Afrika haba mu bindi bihugu umukenyezi ntarashikira ikibanza ciwe by'ukuri baraciyumvira cyane urabye nk'ubu tuvwe nk'ibi bitwa ariko turavuga mu kanya by'irya ngingo ya Conseil de sécurité de l'ONU resolution 1325 twese turayivuga kandi yavuye muri ONU mugabo ugiye kuraba ubu nitanguye gutera imbere buhoro buhoro niho batanguye kubishyira mu ngiro buhoro buhoro ariko imaze imyaka 20 nukumuka yuko byinshi barabivuga kuko babona arivyo bikwiye kandi arivyo bibereye bagaca bafata ingingo mugabo kubishira mu ngiro bikagora uko bisaba ko mu mutwe wabo no mu bwenge bwabo biyindukira bakabona ko ibintu bishobora guhinduka abakenyezi bagafata ivyo bibanze rero nibintu bitanguye buhoro buhoro mugabo biracasaba ko abantu bahinduka n'ubu nyine nariko ndabivuga bizosaba yuko ababijejwe bafata ayo mategeko bakavuga bati uburo turashyira mu ngiro ni ibyo twiyemeje ni ibyo twishinze kandi tuzana gusubira inyuma tukabwira abadutumye ati bimwe mwadutuma twarabikoze ubu rero nicyo kintu usanga kenshi kigora mugabo nicyo gikorwa kiriko kirakorwa je ngo nabiriko biratera imbere buhoro buhoro ariko n'ukuri biracari kure mugabo ko byatangwe n'ukuba ko bishoboka tuguma twizera ko bizoguma bimera neza gusumba kamonotera abakenyezi ni ukuri guhaguruka bo nyene ntibaguma barindiye ko baza kubarondera iyo bari baja habona kuko kenshi hari aho usanga nkubu ariko baragira nk'abaja kugira amahoro mu gihugu kinaka mugasanga agiye abagabo batanu tunone kubera iki yagenda abagabo gusa kandi hari ngo nta bakenyezi twabonye ngo ntabariho barashobora kuvuga ngo nta bakenyezi bariho bashobora kuja ku guhagararira amahoro mu gihugu kinaka kandi tubizi neza ko abakenyezi bahari tubazi twebwe mugabo bakavuga ko atabo babonye rero birakwiye yuko n'abakenyezi nyene bomenya yuko kugira ngo ntibababonye si ukuvuga ko batababonye by'ukuri mugabo bateza kubahabona ku buryo atawoshobora kwihenda ngo avuge ngo nabo nabonye kandi bose bababona rero nibahaguruke ko dusaba yuko abategetsi bashyira mu ngiro amategeko biyemeje niko n'abakenyezi tuzatu tihaguruka mwerekane ko ariho muri muje mu bikorwa babasange mu bikorwa hanyuma umuntu aronke n'ica kugira ngo nibaza yuko aho turi ni heza n'ukuri biriko biraza ibiza nk'uko twabishaka mugabo abakenyezi bahagaruka bakaba benshi bazobura iyo babaca aba babashiremo
akajambo ka nyuma profesor Pierre Ndayiragije
ngusozeranya je mbona yuko abakenyezi ibyo bifuza ibyo baharanye bitari bike niko biraboneka hakeneye nyene yuko abakenyezi bose gushika hasi ku mutumba bashikirwa babone yuko bakuru babo barabasabiye icicaro baheze bagishikire cyane cyane basore kuko cyane dushaka yuko ijwi ryacu ryumvikane turi mu bikorwa ibyo bikorwa rero babibafashemo bashobora gufasha batanga inkunga ibikorwa babikore babikorere hamwe batibataza amahoro kuko baragishoboye namara nibuka yuko n'igihe cy'ingwano twarakora imigambi turi hamwe na kimwe ibyo by'amoko ntacyo byatubwira bitatuza ko tuguma turi ku kizi hamwe ndifuza ko umutima uguma uriho kuko mu bihugu byose ku isi mbona barashyize imbere imigambwe umuntu agakora umugambi umwe gusa n'abanywanyi biwe ibyo rero ntibikwiye rero nifuza iterambere rya bose utarambye ubwoko cyangwa umugambwe ugerageze uraba abakenyezi bose ko barimo aho niho nushima igikorwa twaharaniye cyashyize ku kizi
Professeur Pierre Ndayiragije muri mu gisagara cya San Diego aho muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndabashimiye cyane rwose
ndabashimiye cyane Frederic ndamukirize n'abarundi batumvirije
nawe Professeur Marie-Louise Mbarechako muri Butare mu gihugu cy'u Rwanda ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mugane neza radio y'u Amerika
ndagushimiye nacyo cyane kuri uyu mwanya wampaye kandi ndashimiye n'abatwumviriza urakoze cyane
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri Sangacyo umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza
muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsa wakimire mwadutumiriye
nawe turagutumiye. Kurikirijwe ijwi Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.